mubandanya mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ya Amerika irabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaduteza amatwi mwe mugitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Kuri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro, nije ndongoye ibi biganiro. Turi ku munsi wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini. Mu nyuma tuza kubandaniriza ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyavugwa ku Burundi. Ibiganiro bihuza abarundi byarangiye ku munsi wa gatanu inyuma y'iminsi 13 atamasezerano atewe ku mukono. Leta y'u Burundi irashima kuko kubwayo cyari kiyago gisanzwe. Uruhande rw'abatavuga rumwe na leta ngo ruvuga ko kwabaye gutumwanya kuko kubwaba tamasezerano yabonetse. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru ari arusha muri Tanzania.
Nta masezerano yatewe ku mukono, nta rwandiko rumwe bahurije ko basinya ko bose, nta n'itangazo bose bahurije ko risozera ibiganiro ryabonetse. Umuhuza mu matatu y'abarundi Benjamin Mukapa yagerageje guhuza abanyapolitike bose bitavye ibiganiro kugira ngo bagire ico bafunditse, ariko biragorana. Ica bitumye nuko hatswe kwaduka imari hagati ya leta, imigambwe yegereye hamene imigambwe itavuga rumwe na leta. Muri iyo nama yamaze umwanya urumerumara, umuhuza yashafata ijambo ababwira ati nimwigire mwese amahoro. Yemeje ko agiye gukora wenyene icegeranyo kirimwo ivyiyumviro vyabo vyose, maze azogihe abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko abaribo bazofata intumbero ya nyuma. Urongoye intumwa za leta Terasi Ntayiraja na kamweme kenshi yashekereje ko ibintu vyagenze neza.
Ibyo twashima ntitwagaye, hari abantu bavuze ngo harya yabaye na gato tumaze kwiyuhereza dusanga atari ibibazo bibiri byonyine. Sindabeshye bita divergence atangiye ko novuga icambere naho bavuga yuko bavuga ibiganiro hagati ya leta n'ibigwigwana mu Burundi hano bigwana hari no kuvuga yuko hari abantu ku ngura sise bagomba gukingira abantu bagomba gutembagaza ubutegetsi babishye mu bigwigwana kugira ngo barondere ingene bagira bya bindi by'amagabura nyama. Ikiri cya kabiri ntibirenga no kuvuga nicyo bita guhagarika imitaha irondera bamwe bamwe bagirizwa ubaro bitabaza umutegetsi bari ku rwa rutonde rw'abantu 34 abandi bari gutunga rwo Burundi usaje leta ifata kibanza uvuga gusubiramo inzego z'umutekano. Urumva rero ni ibintu by'amagabura nyama cyane bafite ubundi bwana.
Naho biruko urundi ruhande rutavuga rumwe na leta n'agashavu kenshi rwemeje ko bisa n'uko bataye umwanya kuko iminsi yose bamaze bategeze bicarana ngo baharire ku bibazo nkora mutima. Aruyeze barica ko numwe muri bo atwara umugambwe ranake.
Jewe nk'utwara ranake sinabyakiriye neza kuko ibyari kwa byiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushobore gutora umuti, ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ngo dushobore gutorera hamwe inyishu y'ibibazo by'u Burundi. Urumva rero ko ntawe ryoherwa, umuntu aryoherwa hagize kivamwo, ariko uyu muntu yavuga ko arishege gukoresha ikintu katakiba cyakozwe. Mugabo igikorwa cyarakozwe ariko ntigishimishije kuko cyari gushimisha iyo havamo ikintu abarundi gituma bakira bakava muri izo ngorane barimo. Oya bwizo nshingiro ntiduhuriza ko ryohinyanyigwa. Nizo nshingiro guhinyanyugwa n'uburenganzira bw'igihugu n'uburenganzira bw'abarundi, ariko icyo tuvuga nuko ryari guhinyanyugwa abarundi babyumvikanye bakamenya ingingo zihinyanyugwa kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cacu.
Amashami yigenga arashima ko ibyirizwa shingiro vyabonetse ko ari kibazo kiri mu matati ko ritohinduka vuba. Gabriel Fyiri atwara Oricome.
Ibyo twahora tugwanira amasezerano ya Arusha hamwe no kubahiriza ibyirizwa shingiro, ibyo o ubu bose abaje mu biganiro bose baremera yuko ari uwo mushinge ubwa mbere w'umutekano w'iterambere be no kunywanisha abarundi. Murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko bagomba guhindura ibyirizwa shingiro, mugabo uno munsi cyo kibazo cyagiye mu bibazo no kwita biri mu matati. Ikibazo cyo kimaze kuja mu matati ukagishira mu bagabo, nta ruhande na rumwe rufite uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga kira. Noneho nibaza ko abahora bitwaza ibya souverainete no kuvuga bijya bavuga ngo ubwigenge nibaza ko n'umunsi bitazosubira ubwigenge si ubw'umuntu cyangwa ubw'umugambwe ubwigenge n'ubw'abarundi bose
nabajeje intumwa ya leta ku mugambi watanguye wo guhindura ibwirizwa shingiro ubwiye guhagarara terase na iraja ahayishwe yitwengera
cyane gusa ukikubiriki ku isi nzima no kuvuga gishyirwa hanze soso de kese do souverainete mu France no kuvuga ni ibibazo bijanye no bwigenge bw'igihugu nico ituma kandi nyagahubire yuko harabaye integuro igiye gushyirwa abanyagihugu ayemeze uvuze ngo ibyo shingiro ni kuya yihindurwa ubwiye kubaza ubundi muntu ubuhagije guhonyanga zango tubwira shingiro nakubwira abo barabandi bantu afite intumbero zabo bashaka guhonyanga amategeko mbere mu kubivuga bigize yo bagira ico bita trahison iyo bahemukiye abanyagihugu
mu rwandiko rwa mukapa harimo ibyo abanyepolitike batumvikanye ko harimo ukwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka rwegamiye imigambwe harimo n'ikibazo cy'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano nyene harimo n'ivyerekeye ingene yoshirwaho icuka ciza ca politike ingene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane ay'abanyepolitike bakomeye n'ibindi iruhande y'ivyo batumvikanye ko umuhuza Benjamin Mukapa yerekanye n'ivyo abanyepolitike bashoboye guhuriza ko harimo ko bemera umuhuza ko bose bemera ko amatati yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015 ari ya politike kandi akwiye kuronka umuti wa politike ikindi bahuriza ko no gusubira kunagura imigenderanire y'Uburundi n'amakungu hamere no gushiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu byazo cye clave ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
mu Rwanda abanyarwanda 70% ntibazo bafise umuyaga nkuba mu mwaka wa 2020 nkuko byari bitekanijwe umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Asumta Kaboyi yaraganiriye na bamwe muri bo
Leta y'u Rwanda yari yihaye gahunda y'uko mu mwaka w'ibihumbi 2020 abanyarwanda bagera kuri 70% bazaba bafite amashanyarazi kugeza ubu abagera kuri 34% nibo babashije kugezwaho amashanyarazi abaturage bavuga n'ijwi rya Amerika bavuga ko icyizere bari bafite cyo guhabwa amashanyarazi muri iki gihe gisa nk'ikigenda kiyoyo
amashanyarazi gamaze nk'imyaka ibiri bamanitse insinga batubesha ko turahita tuyabona ariko ntabyo tubona
bamanitse insinga ngo tuzabone imuriro zimaze imyaka ibiri none umuriro ndago hari naho zitamanitse hamwe n'amapoto garaguye ugeze nk'umuhasi wasanga ibitsinga bitamanitse
hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana abaturage bavuga ko babariwe bakimurwa bivuga ko bagiye kwacisha insinga z'amashanyarazi ariko bikarangira uwo muriro utabagezeho hari abandi bemeza ko bawugejejweho ariko bigasa nk'aho ubabereye umurimbo kuko ufite intege nke ku buryo abifuza kuba bakora imishinga bifashishije ayo mashanyarazi bisa n'ibitabashobokera
ni ukuvuga ngo iyo bakize imashini twebwe turi gukora mbese ndi kogosha nk'umuntu umuriro tuzima
radio wenda sanitek iravuga televiziyo yo nabazifite kandi baraziguze barazibitse ampuri ira radio nini urayireba tibayishyiraho ngo ivuge umuriro ni muke kogosha ba mabondo bose urabona bafite amasaro tubona ko ari kuzera kari twese dore dufite umusatsi
ikivuga ko yakoze uko ishoboye kose ngo ugize amashanyarazi hirya no hino mu byaro ariko nanone hari ibyiciro by'abaturage bitabujijwe gukomeza gucana udutoroshi cyangwa se udutara dusanzwe kuko bemeza ko batabona ubushobozi bwo kugura amashanyarazi cyangwa kwishyura ifatabuguzi
nshane ntuza itoroshi cyangwa nabo nabonye amafaranga yo kugura buje nka karo nshane
haje dusitimu kandi natwe dufite amatelefone turamurikisha nyine y'ubukene buje ntabwo ajya gucana amashanyarazi ufite ubukene
iyi kashi pa wibanye igihe kingana iki
ubona sanzemo nawe twarakunira gukoresheje urashira kubundarikira kubera ko nta mafaranga
ntandi ubuze uko ikora kuko utarongera kuyikoraho
oya ntabwo nigeze kuyikoraho rwose ntabwo nigeze kuyikoraho bitewe n'uko amafaranga nta rero nibwo sinzi ukuntu nabigenza
hano iwanyu uko nabonye mufite amashanyarazi mujye muyacana
ntabwo tuyacana washijemo twacanye batya duha ariko aho washiriyemo twarekeye gucana twabuze amafaranga kase pobera hari ariko itara naririmo
ubwo nijoro mubonesha gute ntabwo murari cyane mbese ngo mucane amatara amanitse nariyo
twegeje kuyacanaho
titivuga kandi ko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi perezida Paul Kagame yari yizeje abaturage ko bazaba bagejejweho amashanyarazi ku kigero k'100% mu gihe ubu bafite amashanyarazi bakiri kuri 34% minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko usibye amashanyarazi aturuka ku ngomero z'amazi amazi leta izanifashisha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ndetse bari mu kiciro cya mbere cy'ubudehe bakaba bazayahabwa nta kiguzi batanze Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko mu rwego rwo kwihutisha gahunda yo kwegereza abaturage amashanyarazi umwaka utaha wa 2018 uzarangira ingo 500,000 zo mu bice by'icyaro zihawe amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba twifuje kuvugana n'ushinzwe iby'amashanyarazi mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda ngo dusobanure neza aho iyi gahunda igeze ariko amasaha yaduhaye yo kumushakiraho yageze avuga ko afite indi mirimo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Turashimiye bagenzi bacu Claver Niyonkuru na Asumta Kaboyi ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
ndanya kumviriza ijwi rya Amerika Miliwe neza nchuti muteza matuku igani uvijiju gya Amerika Lisamira ni Washington DC mukirundi no mukinya Rwanda Tulikume mwigani uvijani ugeni kerezo Mwiliti ya chumini munani mwilikume na jowi diani na hazwe ndongo igani uvijani mwanganya
Nane humo una agenda gafata hivi humbi mirongi vili Urumbo mufuko ngino wa makara ugugwi humbi mirongi vili na vitara Urumba na urona tugenda nubumoga Uteza kuwa ukuja uwari wewe sakomeye abaho
Inumwe mbasirikare bamugariye ku rugamba muri site ya Karurama ya gatatu turi muri commune Rugombo intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi bemeza ko badashigikiwe mu buzima bwabo bugoye nkuko byari bibwirijwe iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu turakwitira kandi Arusha tubabwira ivyo biganiro bihuza abarundi Ariki imbere ya makuru yose nemeye mbanze ndabwire muri make ku impunzi zirenga 2000 z'abarundi baba mu kambi y'infata kibanza mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zanse kwandikwa hakoresheje ubuhinga bwa none bwitwa biometrique kumvuze janye no kwemera kwabo izo mpunzi zirahirahira zikarengwa ko zitarota zibikora naho habaye himiriza ryakozwe n'ishami rya ONU gita ku mpunzi HCR ku magenekerezo ari hagati ya 2024 na 2027 z'ukwezi kwa 11 mu gisagara cha nyura ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo umurundi Dionizi Nyandwi havugirizo mpunzi asigirwa ko kwemera kwabo kubabuza kwiyandikisha hakoreshejwe ubwo buryo bukoresha ubuhinga bwa none ahamukamenya kwa benshi muri izo mpunzi arabayoboke b'umwigeme Zebiyangenda Kumana yemeza ko yabonekewe na Bikira Maria mu buraruko bw'u Burundi ariko kugera ubu Ekleziya Katolika mu Burundi na leta y'u Burundi ntibemera ivyo Zebiya avuga n'abayoboke biwe abayoboke ba Zebiya na Zebiya nyene babarizwa mu gisagara ca Kamanyura kuva aho bomorewe ibusinde mu Kayanza mu 2015 bakunze umupira w'amaguru Cristiano Ronaldo umukinyi rurangiranwa yamuka muri Portugal mu mupira w'amaguru niwe yatahukanye umupira w'inzahabu uno mwaka ibaye inshuro ya gatanu atindiye uwo mupira ubu hakaba aciye anganya imipira na Lionel Messi uwo mukinyi w'imyaka 32 yaraheruka no gutahukana igikombe c'imirwi yabaye ya mbere mu bihugu byayo ku mugabane wa Buraya hari mwaka w'2017 irangira yongiye kuba umukinyi wa mbere yatsinze ibitsindo byinshi bigera kuri 12 yaragize uruhara rukomeye cyane kugira ngo mu rwi wa Real Madrid akinamwo ube uwa mbere Ronaldo yatsindiye imipira y'inzahabu mu myaka ya 2008 2013 2014 2016 na 2017 Tajishugi Amerika mutukumvira kwe FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kwe FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kumvigana byacu ni kuruga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na kuruga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ngire mwiriwe ibiganiro bihuza abarundi kuno wa gatano byasozerewe atamasezerano atewe ko umukono hatse kwaduka ukutumvikana mu nzu y'amanama umuhuza yaciye abisozera yemeye kugira wenyene incamake y'ivyashitswe ko byose bizoshikizwa inama y'abakuru bihugu vya EAC umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru niwe yakurikiranye ivyivyo biganiro turaca turigaruka ko handi hato ariko tubanze tunyarukire mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cyo Burundi aho umugwi w'abasirikare bamugariye ku rugamba mu site ya Karurama ya gatatu iri muri commune ya Rugombo bemeza ko babayeho nabi cyane ivyo navyo bakavuga babifatiye ahanini ku bukene bwo kwiyunguruza hamwe n'amafaranga abunganira mu kubaho kwabo muri rusangi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonzo
Abasirikare bamugariye ku rugamba begeranirijwe muri site ya Karurama ya gatatu muri commune Rugombo bidoga bavuga ko batorohewe mu kubaho kwabo kwa misi yose ibyo babivuga bafatiye ku iduga ry'ibiciro haba kubifungurwa cyanke kubindi bakenera ibyo bikabuko mugihe bavuga ko kuva basurizwa mu buzima busanzwe mu mwaka w'2026 umushahara wabo utigeze wiyongera aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
muravye nk'ibintu nke nabyagiye birazimba biduga mukabona nk'umuntu yavuye mu kazi mu 2026 bakagerageze kumushahara w'35,000 uwo rero si kuvuga ko ari we wanyuma wari hagati na hagati harimo n'abafata 20 bagaca bamwandikira yuko bayamuhaye ko ari yazoguma afata ubuzima bwiwe bwose mugaca muraba nk'35,000 byo gushika mu 2017 none nk'umuntu agenda agafata nk'20,000 urumva umufuko nk'ino w'amakara ubwo bw'20,025 urumva abona tugendana ubumuga uteza kuba nk'ukujya uwariwe wese akomeye abaho
mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bavuga ko ubukene babayemwo ari nk'ubw'abandi banyagihugu bose umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Colonel Gaspar Baratuza avuga ko bagerageza kubitaho mu kubarosa ibifungurwa bimwe bimwe
ni mu gihugu hose nta na hamwe uburyo bukwiye bari mu mugwi w'abandi birumvikana barafise ingene babagarukira kabo o ifungurwa babibaha kabaha n'amakara bishoboka bakabibaha bo barashima n'ivyo kuko hariho n'abataronka n'urutete hirya no hino batagira nabo bagarukira ko ibindi navyo nyine bizoza mu nyuma twibaza ejo nihasa neza amikoro akakwira gusumba uko biri no munsi
aba bamugariye ku rugamba bavuga ko ivyo baronswa bigizwe n'ikiro kimwe cy'umuceri hamwe n'ikiro cy'ibiharage ku munsi bakaronkera rimwe ivy'amezi atatu ariko banyene kubironswa bavuga ko bidakwira na gato na cyane cyane kubafise imiryango Bukurustani umwe muri aba basirikare bamugariye ku rugamba abona ko bari bakwiye kuronswa aho barima na cyane cyane ko intara ya Cibitoke bashizwemo isanzwe yimbuka
nk'umuntu afise umuryango yategerezwa kuba afise harima bakituzana ngaha bari batubwiye yuko tagiye kuzuba cyaduha aho turima ayo gushika uwo munsi amaso yaheze mu nzira ntituraronka aho hantu
iruhande yaha baravuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza na cyane cyane ko ubumuga bafise ufatiye ko bacitse amaguru naho bafise amakinga bagendera ko Gerare Ntiruhungwa umwe muri bo atubwira ingorane bagira
Katwegura bona ko tugenda twicaye dukenera ubutwunguruza aho ucupakiza umuntu asanza gufasha umufasha wawe nyene ari bamwe bita mu garde marade ukiteza kumurihira iryo tike si bintu gira ngo ni bintu byategekanijwe yuko abo batujejwe ibintu baduhaye n'usanga ari ikintu kitoroshe cyane ivyo rivyo rero twasaba yuko na leta kabisa ico kintu yo kitwigirika gikomeza ko cyane
umuvugizi mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi Colonel Gaspar Baratuza amenyesha ko muri kino gihe ubwo bushikiranganji bufise ibisata byinshi ahavuga ko amategeko ari karasubigwamo kubw'ivyo Colonel Gaspar Baratuza aratanga icizere kuri aba basirikare bahoze ku rugamba ko nibibazo byabo bizobonerwa akaryo ko kwigwa
ari amategeko ari karasubigwamo azoshikira inama ishinga amateka na nkengu z'amateka kugira ngo bayemeze hanyuma ico gisata barabinyine cotezwa imbere kironke uburyo bukwiye hanyuma n'izingora n'izose zoca zigabanuka kuko urashobora gusanga uburyo ari bukeye kubera amategeko avuga ibi n'ibi n'ibi ugacubura aho umanyura kugani bibaza yuko ayo mategeko vuba niyaje mu ngiro agatogwa akaje mu ngiro hazoba karusho ibyo byose basaba bigashobora kuronka inyishu.
Uwaze aserukira aba bamugariye ku rugamba Gerard Ntiruhungwa asaba ko ibibazo byabo byofatwa nkama kugira ntibazoje gusega mu mabarabara kandi barakoreye igihugu.
Icyo kintu bari bakwiye kugifata nkama bakabona yuko atamuntu kuguma yicaye ngaho ubona ni nayo ngorane iri hajya mu gisagara bajya abantu birirwa barasegerereza ndetse tuhave tuja kubamaramaza tuja mu mabarabara kandi twari twarakoreye igihugu. Ivyo rero nivyo bari bakwiye kwitaho bakabira twaragwaniye igihugu twarakoze imyaka n'iyindi tugasubira kuja kwirirwa mu ibarabara dusega byo babimaramaje.
Nayo kubijanye n'uburaro aba basirikare bamugariye ku rugamba barashima ko bubakiwe amazu ariko bakagira makenga igihe bazohamara kuko atampapuro zazo bararonswa. Aha bakavuga ko ibyo basaba haheze imyaka itatu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwabibemereye. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, urakenuye, dusaba imbabazi rero kuko tutariko turashobora gutora amatelefoni yo muri Tanzania ngo dushobore kubabwira ibiganiro by'abarundi biriko byasozerewe uno munsi, ariko amatelefoni adukundiye turaza kuvugisha mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru yabikurikiranye hamatubwire uko byagenze. Mu ntango nari nababwiye uko impunzi zirenga 2000 z'abarundi baba mu ikambi mfata kibanza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zanse kwandikishwa hakoresheje ubuhinga bwa none bwa biometrike ku mvo zijanye no kwemera kwabo. Abo n'abayoboka mwigemeze Biyange Ndakumana yemeza ko yabonekewe na muvyeyi Bikira Maria mu buraruko bw'u Burundi. Ariko rero hari undi muce w'abarundi bemeye kwiyandikisha batari kumwe na ze Biyange Ndakumana. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo aratubwira ibindi kuri izo nkuru.
Iki gikorwa cyo kubarura izi mpunzi z'abarundi zibarizwa mu nkambi yo mu Rusenda kiri kubera kuri Centre Jeune yo mu Rusenda cyatangiye muri village ya mbere kikaba kiri kugenda neza nkuko abigarukaho mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika n'ibizi Foste, umwe mu mpunzi z'abarundi ziba muri village ya mbere uri gukora mu ibarura.
Ibarura riko ryagenda neza kuri uno munsi twatangiye twabonye ko ibintu byose byagenze neza naho twatangiye akaza amasaha agiye kugira umuntu ashikiraho bamufata ifoto aba yaciye ku meza zine ni agatana fatigwa kifoto hari ya mbere ashikira ko bakabanza bakaverifia amasura fiste isura y'abana na n'imijyango yose kwibingana bakarabana amafomo baheza bakarungika kurundi ruhande urundi ruhande rukarungika kurundi urundi ruhande rukaja kurungika hanyu hanyuma munyu mukaja guhereza ku machine aho baca bagufotora bafotora imbone z'amaso maze bamara gufotora imbone z'amaso ijya foto yiwawe ya kera ifomo ikamiduga imagine kuduga bacha babo bakubona hama bakama ukora ko ku machine bagacha bagufotora rero ubushaje.
Ubuyobozi bwa sere bukaba bwashizeho amabwiriza ko umujyango basanga udakwije abawugize kandi bagaragara ku ifomu bahita babakuramo. Ibi ntibyatinze kugaragara muri village ya mbere kuko hari abantu bagiye bavanwamo bitewe nuko batabonetse igihe babaruraga imijyango yabo.
Kintu gihari basanze tuvuge nk'aba ofisi abantu batandatu hama abandi bakaba badahari ofisi babiri bajya bane barabafuta bagakoresha amashini muri babiri bagakora muri base de data.
Na uri mu bantu bari gukora mu ibarura hari abo byaho byagezeho?
Yego nk'aba nabonye nk'abatatu babiri
abo byagenze gute
bo bafuse urumva ari tayisis bacuba muhereza tayi kuko abari wenyine abandi badahari urumva avuga ko bari mu nkambi adizo mu nzu abatari mu nkambi sizo mu nzu kumva uwo wa mu nkambi ya serivisi yabaye perezida niwe bashyiraho ya fomu ya tayi.
Ibo icyo gihe bavuga ko abandi bari hehe?
Bo bavuga ngo abandi ngo bagiye mu Burundi abandi ngo bariye mu Ruvungi.
Mu gihe impunzi z'abarundi ziri hanze y'inkambi mu biturage byo muri Congo ariko zisanzwe zibarirwa mu nkambi yo mu Rusenda zikomeje kwitabira iri barura. Hari imiryango ifite impungenge z'abantu yagiye ibaruza bakicinjira mu nkambi ariko kuri ubu bakaba bataragera mu nkambi kugira ngo babarugwe.
Ikibazo nacyo cyerekaranye abasize ku mafomu abana batari gwabo aho oyi rero niho novuga ko aba babiye ko kuko niho bari bisuma mwariko rero ni hatari nibirebe bibiri ni birebire nyene kuberako ariho bahora bisumamwe nyene urabona ibyo turonka ni ijya tayimwe niyo guhaza gose nta kambi buramwe makanaki urumva rero ubu babugari imijyango kabisa bumakana kukuntu yawe ariko gwa yabazana abana akabakura nkiye akavuga ati barabi wanje basigaye Burundi none ndabajanye abazanye mu bashire hamwe n'umujyango n'umujyango wanje muri senere bakamwandikira akaja muri hanseri bakamushira ku mashini agacaca kuri scope abana bagatangura kuroba urumva rero hamwe abo bana bo barasubiye Burundi cyangwa bari ubu nakunda ari usanga yarafisa itayi umunani itayi 10 ugacusanga zanya abana babiri nawe gusa nuko uvuga akaca sigarana itayi 3
ndakengurukiye Jide n'impunzi yo mu rusenda yabaruwe avuga yuko iri barura ari ingirakamaro ku mpunzi z'abarundi zibarizwa muri inkambi
akubwanje ko ibarura nariciye ko kandi batubwiye ufite ijya karte kuzotembera muri Kongo atamuna gufata ariko ku maya ko yajya amafomu yabaye expire ubweze niyo ugiye barakacyo kajumvira barana gufata agufunga ariko mu ijya karte tufite izo dufasha gutembera muri Kongo n'abikorera business bazaze kwa tangorana
twamenyeshe yuko iribarura ari gukogwa n'ishiramwe ry'umujyango w'abirumbye gita impunzi haseri rifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR yatangiye kuri uyu wa mbere tariki ya 4 rizasoza imirimo tariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere mwaka 2018 habarugwa abantu bazaba bakererewe mu ibarura riri gukogwa mu mavirage agize iyi nkambi Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
Vedaste Ngabo arakenuye ibyuma rero biradukundiye turashoboye gutora mu nyema y'ukuru wacu Arusha Pierre Claver Niyonkuru amahoro Claver ngaho Arusha
Amaro neza byane ni nave
ibiganiro bihuza abarundi byarangiye mu kanya atamasezerano atewe ko umukono byagenze gute
nta masezerano yatewe ku mukono yabonetse nta twandiko rumwe nka proces verbal cyangwa ibyavuye mu byo babyashize abona ngo bitege ko umukono ahubwo hadutse kwaduka impari zikomeye ahariko harabera gusozerera ibyo biganiro kuko umuhuza nk'isaha 4 niho yashika muri sale kugira ngo arangize ibyo biganiro acasaba ko haboneka imigwi ibiri umugwi w'abanyepolitike umugwi urimwo leta ku ruhande rumwe hamwe n'abasavuga rumwe na leta ku rundi ruhande ariko rero leta y'u Burundi yacisaba yuko iyo nyene yogira ijambo nka leta umuhuza nawe ati eka namba kuva mu ntango mwebwe leta mwamye muja hamwe n'umugambo uri ku butegetsi n'indi migambo mucuditse ati si no munsi wa nyuma rero mwoja habona umugwo mugire cyo mushikirije hanyuma nk'umugambwe FNL twagwa na Jacques Bigirimana uca utangura gutera induru uvuga yuko bidashoboka ko birangira gutyo umuntu atavuga ati mwese ni muhore nta jambo musubira kuronka ahubwo ngiye kugira urwandiko rwa nyuma jewe nyene nta numwe muri mwebwe azogira icyo aruvuze ko ubwo rwandiko nka resume rw'ibyavuga iyo nka byose zoce ndabishikiriza inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Ubuseruko
leta yace yishura iki
leta yaciye ihora ntacyo yasubiye kuvuga ahubwo yavuye ishikiriza urwandiko umunyuma ukwabo bavuye baja hamwe barongowe na Terence Ntayiraja ari nawe yaserukiye intumwa za leta baciye bashyira ahabona urwandiko ruvuga yuko hari ibyo badashima mu byabaye muri bino biganiro yarusha muri Tanzania
none ga Claver ikigiye gukurikira ubu hazocabike
ikigiye gukurikira ubu muhuza yaciye arangiza yaciye abasezera avuga ati mugende n'amahoro mwarakoze kuza kwitaba ubutumire bwanje none musubire inyuma n'amahoro umwe wese afise amahoro mu mutima wiwe ati ikigiye gukurikira nuko jewe ngiye kurungika icegeranyo cy'ivyavuye hano jewe nikoreye jewe nyine umuhuza n'ibiro byanje ndakirikire inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko ati nibo bazofata intumbero ya nyuma y'ingene ibiganiro byo bandanya cyangwa ingene amahoro yasubira kugaruka mu gihugu cy'u Burundi ubu rero turindiriye rendez-vous twahawe mubonano twahawe n'ubuserukira leta y'u Burundi isaha 9 za hano muri Tanzania
abatavuga rumwe niyo leta nabo hari ico muravugana
abatavuga rumwe na leta bobo bavuga yuko ngo ata kintu na kimwe bakoze bavuga ko batabaye umwanya kubona baje kumara iminsi 14 hano yarusha batigeze bicarana ngo bahangane amaso mu yandi n'uruhande rwa leta canke umugambo uri ku butegetsi bavuga bati ibi twakoze hano mu nzandiko n'ibindi twari kubikorera ni Bujumbura tukarungikira inzandiko umuhuza ko tuza kumara ino minsi yose turi hano tuvuganira mu nzandiko gusa aho guhura amaso mu yandi
Claver Niyonkuru vyimva mutima tugushimiye kuri no misi 14 warumaze uri kurakurikirana ivyo biganiro bihuza Abarundi vyari kobera Arusha muri Tanzania saa 10 utwemere kuza kutubwira ivyo izo mpande zose zoba zashobye kukubwira imbere yuko uhava na ucufata karuhuko
murakoze cyane inkoko niyo ngoma kuri zo saa turabwiye abari ko bumviza ico cya Amerika ho bintu zabigeze
ndabashimire cyane nongera nshimira na ejo n'umukankusi yarahagarikiye ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi abandanya kutwumva mu masegonde make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri isaha magiteguriwe kandi mugishikirizwa na mugenzi wacu